nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Turi ku munsi wa mbere n'igenekezo rya 14 mukakaro mwaka 2025 ndabaramukije inshuti namwe bakunze bahadinzamba gateka kawe sangwe ikaze muri ano makuru mu kirundi twabateguriye naye akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Abanyagihugu bo ku mutumba mutwana ni muri zone Butezi bariyamiriza abantu baherutse gushirwa ku rutonde rw'abazokwitoza mu bahanuzi ku mutumba basanzwe batazwi kuri uwo mutumba. Bamwe barongoye umugambwe CNDD-FDD muri iyo zone nibo batunga urutoke kuba bari nyuma y'ivyo bikorwa. Abanyagihugu bo ku mutumba Kibimba ni muri zone Butezi nabo baratabaza kubikogwa bihungabanya ibidukikije biko bibera muruzi Nyabidushi aho hakoregwa umuti wica amafi kugira ngo afatwe. Abaje intwaro mu ntara ya Burunga n'abarongoye umugambwe CNDD-FDD muri iyo ntara akaba ari bo bari nyuma y'ibyo bikogwa. Ukwiyunguruza bisa n'ivyabaye ndanse kubafata ingendo bava mu gisagara cha Bujumbura bagenda mu ntara zo hagati mu gihugu na cane cane mu ntara za Gitega no mu buraruko bw'u Burundi imvongoni ikena Gitoro. Amakuru twabategura isaha gusa mu kanyoni donido.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa nonga ndabaha ikaze muri ano makuru duhera mu gisata ca politika abanyagihugu ku mutumba mutwana ni muri zone Butezi biyamiriza abantu babiri baherutse gushikwa ku ntonde z'abazo kwitoza mu bahantu z'umutumba habanje gukugwaho abandi. Bamwe mu barongoye umugambwe CNDD-FDD muri iyo zone nibo batungwa urutoke muri ico gikorwa abanyagihugu bagatangazwa nuko abo bantu bashasha bashizwe ku rutonde atanumwe abazi kuri uwo mutumba wa mutwana. Reka inkuru tuyibaze Julienne Muzinga.
Nkuko makuru dukura mu banyagihugu bo ku mutumba mutwana zone Butezi abitumenyesha, urutonde rwa mbere rw'abitoza batanu rwamanitswe ku itariki zine mukakara umwaka harimo amazina abanyagihugu babona ko atari ay'ukuri. Bukeye bwaho ku igenekerezo rya gatanu mukakaro abanyagihugu baciye baja ku biro vya Sesi Musongati bajanye ibirego, ariko ivyo birego ntivyakiriwe bababwiye yuko igihe co kwitwara carengeranye. Igenekerezo rya cumi mukakaro Sesi yasohoye urundi rutonde rushasha rurimwo abandi bantu babiri Francine Ndikumana na Daniel Bucumi bituma abitoza baba indwi. Ariko nkuko abanyagihugu babivuga abo bantu babiri ntibigeze bitoza ntibava kuri uwo mutumba eka mbere ntibigeze banahaba. Abanyagihugu bavuga kwa umugambi wateguwe kugira ngo bazimagize amatohoza kuko bari bagize batanu gusa kandi CNDD-FDD bose. Abanyagihugu bavuga kandi ko abari bashikirije ibirego kugerekereza rya gatanu batigeze basubizwa ku rutonde, ariko aho kubasubiza ko hagiye ko abantu batazwi mbere batanabaho. Abanyagihugu b'umutwana baragiriza bamwe mu bategetsi b'umugambi CNDD-FDD bo ku rwego rw'intara na komine kuba baragize uruhara muri aya manyanga harimo Sylvain Zikoruriho arongoye CNDD-FDD mu ntara ya Burunga, Renovac Divana umunyamabanga wa CNDD-FDD muri komine Giharo, Siriyake komeza urugendo arongoye umugambi muri zone Butezi, Nemerimana Vincent na Nyirandekura Bernard bahagarariye umugambi CNDD-FDD ku mutumba mutwana. Abo bose bagirizwa ko bashizeko amazina y'abantu batari ku rutonde kugira ngo bakure ko abo bitoje badashaka ku mitumba myinshi yo muri komine Musongati. Hari n'abakozi ba Sesi Musongati bavuga ko batigenga, bavuga ko bakora uko bategetswe n'abarongoye CNDD-FDD. Bukeye abanyagihugu baciye batangura kurondera abo bantu babiri bashasha bashyizwe ko ariko ntibigeze babamenya. Bavuga ko ayo mazina yashyizwe ko gusa kugira hatangwe icyitwazo cyo gukura kw'abandi. Abanyagihugu b'umutwana barasaba ko urutonde rwosubirwamo abari bagiye kwitoza b'ukuri bagasubizwa ku rutonde kandi ko abo bantu batabaho ababashyizemo bahanwa. bivuze ko uburenganzira bwo gutora atari ubw'abantu bamwe gusa ariko ko abanyagihugu bose bafite uburenganzira bwo kwitorera abarongoye ibitumba yabo. Uruganda rwa Radio Inzamba agateka kawe twarondebura amatari w'intara ya Burunga kugira ngo agire ico shikirije kuri iyo myidogo y'abanyagihugu arongoye ariko turamukena.
Jene Muzinga arakenuye tukiri muri komine nyine ya Musongate abanyagihugu bo ku mutumba Kibimba zone Butezi baratabaza kubera iyo nonwa rikomeye y'ibidukikije ryo kureba Muruzi Nyabidushi amakuru avaho akavuga ko hari uburozi butaramenyekana neza buri ko burakoreshwa kugira bwica amafi bigatuma n'ubuzima bw'ibikoko biri muri urwo ruzi bibangamirwa. Ibyo bikaba bikogwa n'abajeri ntwaro muri iyo komini ya Musongati mu ntara ya Burunga. Reka inkuru tuyibaze Edi Claude Ninahazwe.
Kuva ku igenekerezo rya kane mu kakaro mwaka w'2025 ngo niho hatanguye kwibonekeza ibyo gukoresha uburozi butaramenyekana neza kugira bwica amafi. Mande hivyo ubungo hariko harakoreshwa imashini ikamya amazi kugira amafi atogwe bitagoranye mu rugo ruzi ibituma amazi amafi yahora abyariramwo akama zigaca zipfa. Abagirizwa ko bayoboye iryo honywa ry'ibidukikije ni Zakari batungwa nayo mukuru mutumba Kibimba Leonard Ruhoranyi aserukira umugambwe CNDD-FDD kuri uwo mutumba bakaba bashigikiwe n'abandi nka Jide Kiraga mukuru w'agacimbiri Bubumba Jackson bari kumworo nyumba 10 kuri uwo mutumba Bubumba Philippe Buhanza na Wilson Ntamuturano. Abo rero ngo bakaba batemerera umunyagihugu numwe kuja kuroba nkuko byahora bakababwira ko batsinze amatora kandi ko banabirihiye amafaranga. Abo bagirizwa bavuga ko bafise umugwe w'abategetsi bo hejuru mu mugambwe CNDD-FDD babashigikiye. Abo nabo ngo harimo Siriyake komeza urugendo aserukira umugambwe ku rwego rwa zone Butezi, Renova Kizimana aserukira umugambwe ku rwego rwa komine Musongati na Sylvain Nzikoruriho atwara umugambwe CNDD-FDD muri Burunga. Abo bantu bavuga ko batsinze amatora ya 2025 kandi ko bafise uburenganzira bwose kuri urwo ruzi bagategeka ko atamunyagihugu n'umwe ashobora kwegera urwo ruzi. Urwo ruzi Nyabidushi rwibonekeza mu kibaya cya Maragarazi rukaba rufise uruhara ntangere mu buzima bwa buri munsi kuko abanyagihugu ariho baroba amafi. Kubwa abanyagihugu bo ku mutumba Kibimba uruzi Nyabidushi n'ubuzima bwabo. Kugeza ubu nta mutegetsi n'umwe rero yigeze ashikiriza ico abivuga ko canke mu mugambwe CNDD-FDD. Ubwana rwa Radio Inzamba gateka kawe ntituraronka kuri telefone mu stanteri wa komine Musongati kugira atange umuco kubiriko bikoregwa mu ruzi Nyabidushi.
Edi Claude Nazwe arakenuye. Tubanda neza n'amakuru twabateguriye mu gisata cy'ubutunzi n'imibano aho kwiyunguruza bisa n'ibyabaye indanse kubava mu gisagara cha Bujumbura baja mu ntara zo hagati mu gihugu. Mu gisagara cha Bujumbura na cyane cyane ntara za Gitega no mu buraruko bw'u Burundi mu ntara ya Butanyerera kiretse ibiciro ko byadugirwa kuva ku munsi wa gatandatu bivugwa ko n'ivyuma byo kunguruza bitaboneka ku bituro byo kwiyunguruza kubera ko hari ubukene bw'igitoro. Reka tubibaze Pacific Nkeshimana.
Umwihebure ni wibonekeza mu biyunguruza baje mu ntara zo hagati mu gihugu kuva ku munsi wa gatandatu bava mu gisagara cha Bujumbura. Abo biyunguruza bavuga ko ibiciro byadugijwe ku rugero rutarumenyerewe kuko kuva mu gisagara cha Bujumbura abaja ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega barihishwe 50,000 ku mamodokari mato mato yo mu bwoko bwa Probox. Nayo abunguruza abantu mu modokari mu bwoko bwa Yase bakarihisha amafaranga 30,000 by'amarundi nk'uko babandanya babivuga. Kuri uyu wa gatandatu n'Uwimana abiyunguruza ngo barabuze uko bafata ingendo mu gihe benshi bahora baca baja mu mashirahamwe yunguruza abantu bita mu ajanse naho nyine ngo basanze ibiciro byari byadugitwe gushika ku 25,000 by'amarundi. Ingaruka ngo zaribonekeje kuko abenshi mu biyunguruza basibye ingendo bari bategekanije kuja ko basiba imanza n'ibindi bikogwa bari bagiye ko bagasigura ko badatahura ibiriko biraba. Abunguruza abantu n'ibintu basigura ko bamaze igihe bataronka ibitoro cyangwa ibyo mu bwoko bwa mazutu cyangwa esanse. Kuri urwo rugendo rukoreshwa hagati y'2025 n'2050 by'amarundi amafaranga y'itike yashinzwe na leta n'9,500 atarenga. Abiyunguruza bari mu mwiheburo bagasaba leta ko yotora umuti w'ikibazo c'igitoro kimaze hafi imyaka itanu.
Patrick Nkeshimana arakenuye nkuko mumenyere ku minsi ya mbere mbere gusozera makuru tuje ku makuru y'inkino umupira w'amaboko wa basketball mu guhuru nane waraye wirahiye umugwi wa Dynamo mu kutsinda amanota 82 kuri 80 umunsi wa gatandatu naho nyene urunani rwarushije Dynamo amanota 67 kuri 56 ni mu nkino za playoff aho umugwi utegerezwa gutsinda inkino zine kugira ngo ushobore gutahukana igikombe urukino ushobora kuba urwa nyuma ruzoba ku wa gatandatu mu gihe urunani rwosubira gutsinda Dynamo nayo mu gihe Dynamo ariyo yotsinda hazoba hasigaye urundi urukino rwa nyuma rwo kudadanura iyo mirwi mu bigeme naho umugwi wa Gladiators watsinze Lezipo ku manota 53 kuri 40 hari ku munsi wa gatandatu ejo ku Imana naho Lezipo zirivyukiranye zitsinda Gladiator ku manota 53 kuri 52 Nikuri ayo makuru y'inkino yaranze inondwi iheze duciye dusozera ko amakuru twatwa bateguriye mu rurimi rw'ikirundi mwakoze mwebwe mwese ariko muradukurikirana bakoze n'abagenzanje bamfashije kuyatorokanya nk'uko umuyumvise ndabifurize kuroranirwa mu byanyu no mu banyu na gahwana.